ikiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Ndabara mukije amahoro y'Imana njuti bakunzi b'ikiganiro yaga. Ndabibutse ko mutwumviriza kuri FM no ku rubuga ngurukana bumenyi rwacu west@akaburungu.info. Jewe ndakibashikiriza nitwa Emabre Kavunja Poli. Duhere uvira imiryango amajana abiri y'impunzi z'abarundi zaravuwe mu kiringo cy'iminsi 10 indwara ya malaria estomania malaria yo mu marabi tatifoide n'izindi ndwara zikunda kwibonekeza mu gisagara cya Uvira bakaba bavuwe n'ishiramwe Head Medical Congo. Iryo shiramwe rikaba ryari rinamaze no kuvura mwako karera abantu batishoboye idoni idona yarira mbere mu gihe Emmanuel bimenye imana
umunsi 10 impunzi z'abarundi zitari mu ikambi ziba muri komine Kavimvira mu gisagara cha Uvira zaravuwe ku buntu ingwara ya malaria inyonko ya tifoide hamwe n'izindi ngwara. Kugo mukuru w'ishira hamwe rifasha mu by'ubuvuzi muri Kongo abaganga batanu n'abavuzi bane bakorera iryo shira hamwe barasuzumye impunzi zihabwa imiti ku ivuriro rikuru ry'umusaraba utukura ikiromoni. Muganga Rike Lwe yavuga ko baje gufasha uwo mugwi w'impunzi kubera ko bizwi leta ya Kongo ko baguma mu ngorane mu gufashwa mu byo kwivuza. Mukuru w'ishyirahamwe rifasha mu by'ubuvuzi muri Kongo arasigura impamvu y'iyo mfashanyo. Icyabidutumye nushobora gufasha umuntu atishoboye ababaye adashigikiwe kandi ari benshi. Icyo gituma mvuga ko impunzi zitari mu ikambi ni abantu benshi badashigikiwe. Twahisemo abo bantu benshi kugira tubakorere icyiza ku nyungu yabo twongere tubafashe mu bijanye n'ubuvuzi. Twatanze imiti kubera twazanye imiti igwanya malaria havuyemo inyonko kubakuze twatoye ingwara y'umushishito kubana twatoye ingwara zo gucibwamwo inyonko ya tifoide hamwe n'abakeneye kubagwa ibyo twabyanditse. Menya ko ifashanyo ku mpunzi z'abarundi zitaba mu ikambi ziba muri komine Kavimvira rishitse haheze iminsi mike iryo shirahamwe nyene ritanze ifashanyo ku banyororo bi murunge ibuvira.
Ishirahamwe pamerijejwe bifungurwa mu mpunzi zo ku isi yose yaratanguje iminsi 10 y'ama tohoza mu bakongomani no mu mpunzi z'abarundi zo mu makambi y'impunzi kukuntu bakira ibikorwa by'abagira neza. Ayo matohoza akaba ari karaba inzu ku nzu aho uzuzwa ifishe yishura ku bibazo by'urugero rw'ibifungurwa bahabwa ubwoko bwabyo n'ukuntu babikoresha. Iyi ni inkuru ya Alexandre Bizimana.
Ishira hamwe mpunzi amakunguru jeje ibifungurwa pa mu mfunyafunyo yaratanguje kuri uyu wa mungu igenekezo rya 10 ntwara nte 2019 igenzura ry'ingene impunzi zifungura mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda. Iryo genzura rikaba riba umuryango ku wundi aho abakozi b'iryo shyirahamwe bagenda babaza impunzi ingene zifungura n'ingene bakoresha imfungurwa bahabwa ndetse n'ingene bakoresha imfungurwa gushika ukwezi kurangira. Nayo impunzi zo muri iyo kambi ya Rusenda ubwabo barerekana ko imfungurwa bahabwa yuko ari nke zidashobora kubamaza ukwezi kose kuko basanzwe bahabwa amadolari 12 ariyo bifashisha mu gusoma bakavuga ko ari make cyane. Bakomeza basaba bongera bagakomeza bongera basaba yuko bo bongerereza urugero basanzwe babahereza ko imfungurwa. Mwamenya ko iryo genzura rizomara ikiringo cy'iminsi 10 rikazoba mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda no muri site ya Murongwe. Kuva mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda John Alexandre Bizimana w'ikiganiro yaga.
Turangirize yaga yacu aho nyene kurangura amabanga yabubatse mu bubakanye ngo ni ntayegahezwa. Icyo ni icivugo cyahiswemo n'ishyirahamwe ry'abagira neza ADC ku munsi wahariwe guhimiriza imiryango mu ikambi y'impunzi z'abarundi zo mu Rusenda no mu site ya Murongwe uretse cyari cyahiswemo ku rwego mpuzamakungu.
Jewe nitwa ku izina Ntinyibuka Rose wo mu ivirage y'umunani. Kwe twabyakiriye neza nko kuvuga yuko munakwiye kubyara ku rugero kwanza aho tutegereza kuvuga ati naho twavuye i Burundi tubyaye beshi tutashobora kurera tuzoba tubagiriye nabi. Umuntu akwiye kubyara niburibura afise imyaka 3 kuri ine kabona gukurikiza wa mwana wiwe nirwo rukurikiza rwiza kandi n'abaganga bakoze kuduhanura bene
ibyo si ibintu byiza byo kuvuga ngo abantu bagende kwikingiza kubyara ku rugero. Nima nayo nyene yakuremye ikubwira muvyare ngakujya kumusenyi mugwize ngakujya kumusenyi.
Ndabashimiye nshuti bakunzi mwaduteze amatwi aha niho nsozereye. Ni Serge Bisimwa yabateguriye iki kiganiro ahagarikiwe na Jacques Kahora naho kuri mikro ya Jewe Mabre Kavunja Poli mugira muba mwubawe na ubutaha.